mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda irumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi twumvikanira kuri shortwaves hamwe no kuri VOA radio yacu, aho ni kuri Facebook. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi muri ziyo nzwi. Muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwimenyere komisi yose ya gatandatu mu kiganiro muri sanga tubaha kanya mukatubwira makuru avugwaho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabahaye mu ndwi iriko irahera. Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na tubanze tunyarukire muri komune ya Buganda ni mu Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu bagera kuri 226 baraye bishwe. Turi kumwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidelite ishatse kugira ngo atubwire ibindi kuri ino nkuru. Fidelite, aho mu Cibitoke byifashe gute, bishwe ryari, bicwa n'abandi, bakekwa ko hama bimeze gute?
Mu Cibitoke abantu barayishwe mirongo ine batatuje kubivuga, bakaba bayishwe n'igitero cy'abantu cyari kivuye mu gihugu cya Congo, nk'uko umushikiranganji w'umutekano yabwiye amenyeshamakuru n'abantu yaraje kugarukira ko rero abo bantu bishwe barashwe mu ijoro ryakeye wa gatanu ishuri wa gatandatu igihe cy'isaha 4, kandi ababateye baciye basubira mu gihugu cya Congo ntawafashwe canke yicwe.
Hanyuma urisivye abo baguye muri ico gitero hari abagikomerekeyemwo, hari ibindi vyahononekariye?
Ego, hari abantu indwi bakomeretse, abo nabo bakaba ariko baravurirwa hano i Bujumbura. Hama ibindi twamenyesha nuko kuno munsi mu gatondo umushikiranganji w'umutekano ujejwe bikuru by'igipolisi hamwe n'ujejwe bikuru by'igisirikare nibo bari banyarukiye kugira ngo bashobore guhoza abo bantu baraye bahuye n'ico kiza c'ubwicanyi. Mu byo babwiye harimo yuko bagiye kubagarukira ko na cyane cyane umukozi wafasha gufuba ababo amesa ngo bahawe ikazi ari ku munsi wa kabiri, kandi babwiwe nuko abo bakomeretse leta izo bavuza gushika bakire, hama bongera baremererwa yuko bazoheza bagafatwa mu mugongo abasigaye. Nayo kubako ico gitero umushikiranganji w'umutekano yabagabishije ko nabo bagiye muri guca hakurya ca Congo, ko naho nyine batoregeza abagwanye ko babise ko ari umugwi w'iterabwoba. Bakavuga bati imigwi y'iterabwoba baja kuyituza no muri Somalia, babanze bareke abaza kubatera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Hanyuma ga Fidelite, abo 226 n'ababa mu gace kamwe bagiye baraja mu mihana itandukanye, babasanze aho bicaye byagenze gute neza na neza, uvuganye na bamwe mu bo barabyumvise canke muri abo bakomeretse?
Uko twayibonye Diane, ni ku mutumba wa Ruhagarika. Uyu mutumba nawo uri kuri metero birenga 5 uva mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma ubako abantu asandukanye hameze nk'ikigwati, kandi nkuko twabibonye hariho ahantu imihana imwe yagira araswa n'iyindi itigeze iraswa, ku buryo twavuganye bavuze yuko cyari gitero kumbure coba cagiye gifise abo kigana, kuko nkayo nkabo twavuganye wasanga umuhana umwe watewe uwundi nawe ugasanga nta gisigaye na kimwe cy'igisasu caruboneka ko. Hanyuma hariho abadashwe bamaze kuryama, hariho aha kandi nkasanga sinzi nyuma gatodi yane niba mu rati batubavuye abenshi n'abakinyezi n'abana bavuga ko hari haho twabonye isigarira by'amaraso yari ku kirago biraboneka ko hari abantu bari bahajyamye hamahe n'ahari twabonye isigarira by'umunyota umunyota w'imatera hatwiriwe umugabo n'abana be babiri
Fidelite muri abo bariko baravugwa mwavuganye bakubwira uyo mugwi wavuga iki urwahe rurimi cyane
Oya nitwashye kuvuga nabo bavuwe bariko baravuga kubera ko twe twashitse yo baze bamaze kumanukanwa ibujumbura se nibiziga zabo bantu barendagandagwe na byo nyene ugambe se twashye twa ko biri mu cyito kita mu bitabo bikubye mu cyibitoki se washye twa se gusana n'ibyo biziga bamaze kuvimurira mu gisagara cha bujumbura ariko ibyo twavuganye n'abashitse ku icumu bavuga yuko icyo gito cyabaye igihe cy'isaha neza ijoro kandi ko ategenade ahantu abantu bari bateraniye nyuma yo genade acavugwa ifirimbi nyuma y'ifirimbi acavugwa amasasu nyuma y'amasasu baragenda avuga ko abo bantu barasa agasabu kenshi yuko batatabawe ari kindyo cy'igisirikare kari hafi y'aho hantu hatewe bakavuga ko barinze gutabagwa n'abantu bapfa kuvugwa mukuru wa cibitoki nko ku metero biri hagati ya 15 mu gihe hafi yabo hari ikigero cy'abasirikare
hanyuma muri abo nyine mwavuganye baravuga ko abo bantu baje bavuga iki kuko hariho rimwe na rimwe y'abatera baza bavuga amajambo hari ico bavuze kituma ico gitero cakozwe mu rwahe rurimi
muri masaba twavuganye bo ntacu bashoye kubivuga ko gusavuga yuko ari abahaji mu gihe abantu wambaye ibikoti bisabura hamashika bararasabeje kurasa baragenda
hari makuru turiko turasoma ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga ku mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ariko arakora iyo nkuru akora ama video Pacifique Cubahiro yoba yafatiwe ivyuma ariko arakora iyo nkuru ivyo hari ico bizi ko Gafidelite mwikano kanyu
iyo nkuru sinari nkuru y'ibwanze ziko besaba kugukana bumenyi kuko twebwiye twari tuhaye n'abandi bamenyesha makuru b'ibindi bimenyesha makuru bikorera ngaha barajya televiziyo y'igihugu y'i Amerika iradio isanganiro no mu kinyama kuri wacu hamwe n'abandi bakora ibindi bimenyesha makuru byo muri Congo n'ahandi Pacifique Cubahiro yashyize kumbura ashobora kuba yaje twe tuhavuye
urakoze cyane rwose Fidelite yishatse bandanye ukurikira iyo nkuru hamura heze ituzanire yuzuye makuru yacu igihe cy'isaha 12 ijwi rya Amerika duhojeje imiryango yose yabuze
murakoze
Sinazamu ijwi byanjye hejuru umenyesha ibyibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishyura byawe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twongere duhoze iyo miryango mumva yabuze abagera kuri 26 muri komune ya Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi iyo nkuru murayivuga ku iki urubugani rwanyu muratubwira n'andi makuru ariko aravugwa ahiwanyu hatandukanye muronke nico mugira muvuga kuri twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko turasa nk'abasozera
mugira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishyura byawe imvurira cyagwa muri ya mihana izuari yacarata ariko ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje witegure umese ibishyura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose by the way. Zanzandikozo kugura wari wagi urazita ariko kuguru kundo migukunda wandikiru kwa kabiri bugiri vyugami kogegereje witegure umesi vishuraga Kotumeze nk'ibintu kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umu wa mbere twakiriye ku murongo ni Augustin Augustin ikaze ku Ijwi ry'Amerika Augustin muratwumva ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ego
nicugira uvuga ku makuru atandukanye twagiye turashikiriza udufitiye ayandi cyane
ego yo bwicane barago baye mu kiri poroke
Duga kujamba.
Na gahinda kenshi cyane. Gitero cyarayikibaye cyane yababaje cyane. Ahubwo dufashe imiryango yabuze ko yokwihangana. Ibi bigoye.
Yego.
Ayo makuru ufite.
Urakoze uherere he ga Augustin?
We?
Wowe uherereye hehe?
Mu Burundi gusa sinshaka kuvuga aho ndi.
Ntushaka kuvuga aho uri. Ni uburenganzira bwawe ego urakoze cyane Augustin ubwira umunsi mwiza kandi natwe tubandanya guhoza iyo miryango yabuze
aho namwe umunsi
mwiza akaririmbo ni ibihe ku muririmbyi w'umunyarwanda Israel turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mutubwire amakuru avugwa hiwanyu mubwire ico muvuga kuyo twagiye turabashikiriza mu ndwi twaraye dusozereye nuko iri kwiravugwa cyane gose mu Burundi ni igitero caraye kibereye muri commune ya Buganda ni mu ntara ya Cibitoke hagera ku 2026 baraye bishwe n'umurwi witaje ibigwanisho woba waruvuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Wari wagi urazita ariko kuguru kundo migukunda wandikiru kwa kabiri bugiri vyugami kogegereje witegure umesi vishura Kotumeze nk'ibintu kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
bakunzi bacu mu Burundi mutwihanganire amatelefone menshi ntari ko aracamwo ako turabandanya tugerageza zimwe zidukundira twese nka Aroni ku murongo twumve ko dushobora kumvikana Aroni kaze ku Ijwi ry'Amerika
ko ndabumva
uherereye he Aroni
herereye hano bita mu Carama yego
nuko ni ivyumviro duterera canke n'amakuru dusangiza canke
na kuramukanya gusano no kuvuga kwerekeye igihugu cyacu ko kwishimisha nari bwaye mu ntara ya Cibitoke erano scoraggiato perché c'è stata diretta poi io ravo con lo zira chi girava neanche io che poi ricopo con lui che ha vinto chiara e io vai in appa come ravo e poi c'è
mi racconta c'è negozi a Roni
ma è con beta mi si va a fare ino cyagenze
haraheze indwi yose urwego rujeje gucungera ngene imyamakuru bikora mu gihe gucu Burundi CNC rufashe ingingo yo kugara FM ijwi rya America izahora yahuri samirana ko ibujumbura no mu Burundi hose ego
ya
ego
nta kundi no kuyihangana
ego nuko iyo
ngibonye kuri Facebook bishoboka
kuri Facebook ibiganiro bimwe murashobora kuvyumva ibindi navyo tuko turaraba ingene bikemuka ariko ku mirongo ya shortwaves turiko murashobora kuvumva kuri mwebwe mu studio radio dukorera na shortwaves mirongo migufi
tawa murakoze cyane
ngira umusimiza Aaron
yego namwe
twese kandi na Alexi kaze kujugya Amerika na wewe
ego mwiriwe
ni impore ga Alexi
Ni more.
Uherereye nawe?
Simerereye Uganda.
Mu ntara ya Cibitoke.
Neza cyane.
Ibyo byarahe bibaye ngaho Galaxy ngo bimeze gute?
Bo, je ampeti ntabwo nubaga ni muri commune ya Uganda ariko ntabwo na ndi hafi yaho ko byabereye ahantu bitwa kuhagarika. Naje nk'abasanzwe mba muri Gatenyi. Urumva ni ruguru gatonda uvuye. Kuri kumugwa mukuru wa komune Buganda uduga uja mu kumugwa mukuru wa Cibitoke warumva no hawe nta kwa inova ko ari nk'abasuma bari baje nyine baje kwicira abanyagihugu babahohotera batazi icyo bazira warumva baje nyine bafite icyo bagamiye cyo kwica abanyagihugu kuko bavaho kujya ari gitsembatsemba kuko n'umwana muto w'imyaka nk'itatu ine atazi icyo azira kuko n'umwana atabifite icyo avuga bwaki azi ikintu nawe nyine yishwe urumva n'ibintu bigoye gutahura cyane
hari ibimenyetso by'umutekano muke nk'abanyagihugu mwari bwabone ngaho muri ako karere ka Bugandaga Alexi
mbona kubwira ko muri komune yacu ya Buganda hari amahoro umutekano ntangire nta bimenyetso byo kuvuga ngo hari hahungabanya umutekano yavara amahari ameze neza cyane nta kibazo na kimwe cyari gihari abanyagihugu baho bari bafatanye mu nda nta kibazo nta kabisa nta byayiriho tugomba ko izo nkozi z'ikibi gusa zaje gusa zije zisize ziganiye zo kwica abanyagihugu gusa nta n'ibindi
nuko mubandanye mwihangana ngaho mu Buganda ijwi rya Amerika turabahejeje urakoze cyane rwose Alexi
sawa sana mwe murakoze ku ijwi rya Amerika
turabandanya n'ikiganiro muri sanga twese kandi na Edith ku murongo ikaze kujugya Amerika Edith atwihanganire telefone we turumva itumvikana twese Manirambona ariko ku rundi murongo Manirambona ikaze kujugya Amerika uherere higa Manirambo
ikaruse
avugwa make
namahoro
sarumba
yo turiko turumva mu zindi ntara hari ibintu bitameze neza natwe ntitubonye dutekane abasezwe kukurikirana iby'umutekano w'igihugu uko boraba mu gihe wumva intara mpereranije idatunganye urumva nawe ntutunganirwa mu mutima abasezi yuko bari bakwiye kuraba uko byogenda kugira igihugu twumve ko
nuko urakoze cyane rwose Imana irambona ku cyiyumviro cawe ego ugira umunsi mwiza kandi mukomeze kwihangana
murakoze
izuari acharasa ari kwibihe n'ibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana byegereje
Edite turamugarukanye kuri telefone. Edite
salama.
Ikaze kujugi Amerika
haze nashu.
Ni mpore gaide uherereye he mu gihugu cy'u Rwanda?
Ego.
Ni icyumviro na makuru dusangiza cyane. Sa? Ni icyumviro cyane na makuru dusangiza.
Amakuru yo yakashyira nyine kashyira biragenda akajura keza. Munsi mbega imyemezwa y'impamvu y'igeze ibi munsi niba usanga ibyo bimeze neza.
Nuko urakoze cyane rwose, ubwire umunsi mwiza.
Ubwire ibyo ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura bwawe. Ko tumeze nk'ibisukwa ku gicaniro, kuko n'igihe cyacu gisohoye.
Njugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni muri isanga ni Diane Nahazwe akiremesheje mukama ufite ka WhatsApp muri ko muratwumva haba kuri short waves cyangwa abandi mutwumva kuri FM haba mu Rwanda muri Kongo n'ahandi hose mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icendi cenda gatatu rimwe gutyo tubakure mudusangiza amakuru avuga hiwanyu mu bwico muvuga kuyo twabashikirije muri nonzwi turiko turasozera. Tose kandi na Etienne ku murongo. Etienne
allo,
ikaze kujugi Amerika.
Ego murakoze cyane.
Murakomeye.
Ego ndakomeye buke. Ego
na makuru dusangiza ni vyumviro ni kiga Etienne.
Izindi ahantu hehe nuko turayikane kuna tutakicumbiza iyo Voice of America tutakiyumva na gatoyi kiretse kuri WhatsApp cyangwa ibindi cyane n'ahandi nabundi tutakiyumva na gatoyi kiretse kandi mu direction na gicumva na mbere bako bitabaje cyane rwose ibyo bintu
ni kwihangana.
Ibyo rero maze kubaye cyane nayo sa ico tuta muri ubuga nuko gusa tubona yuko muguma mutsimvira ko muduha ibiganiro naho babukagira duranyu kandi abaturage bari bari bayikina cyane aho bahereye hose nuko itanye ibyumviro byubaka cyane abantu bakamenya ko isi imeze ayiteye ijyanye n'ibi. Dore n'ukuri birababaje cyane rwose abaturage b'abanyagihugu birababaje cyane rwose.
Nta kundi ni ukwihangana rwose Etienne. Baravuga yuko ibihe biraza biregera imbere bigahinduka bukebuke inyuma y'amezi atandatu nkumbure cyangwa imbere yaho gato ngira ngo ijwi rya Amerika na CNC hariho ikizoshoboka.
Ahubwo tukabwira cyane cyane Yezu Kristu ko ari we yo murikemura bikava mu nzira cyane kumbe abari mu byirabura by'umuco mubi bazizemo. Ego
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza Etienne.
Namwe murakoze cyane mbwiriza ni byiza imisi yose.
hari benshi bari tubwira ko iganiro byacu bitagica kuri frequence ku mirongo ya FM aragahombo kuri bo mukurindira yuko bitoregwa inyishu murashobora kuzamura kurikira ibiganiro bimwe bimwe makuru amwamwe biciye kuri Facebook yacu yo VOA radio yacu.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7,025. 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi y'6,040, 9,447, 10,070, 13,603. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya rero n'ikiganiro muri isanga aho turiko turabaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuze, haba ku makuru ariko aravugwa ahiwanyu, haba kuyo twabashikirije n'ayandi yose. Turafise Felicien, ikaze na wewe. Felicien.
Oui.
Ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Murakoze cyane.
Murakomeye.
Bravo, nta kibazo. Tumeze neza.
Na makuru ni ibyiyumviro duterera canke niki?
Ni ibyiyumviro.
Nduga ku ijambo.
Ok, tunasinye uburyo turimo kunoza kuduha umurongo wo gutanga ibitekerezo. Usa aya amaze igihe natanga ibitekerezo ku bihugu bya Amerika. Ako masinye ko nongeye kumuhamagara hano hano turi hano mu Uganda, sinaho tumeze neza, urebye muri rusange nta kibazo byari. Ni ubuzima bumeze neza.
Uri muri Uganda majahega Etienne?
Ndi muri Uganda mu nkambi ya Kongomani ya Rwamwanga. Muri rusange ubuzima buragenda, ibintu biragenda buhoro. Urebye nta kibazo gihari gikomeye, abantu genda bagenda biyubaka mu buzima busanzwe, nubwo tuba turi mu nzu ariko tugenda twiyubaka mu buzima busanzwe. Tegereje wenda ko hari ibyahinduka tugasubira iwacu muri Kongo.
Urakoze, reka tukwifurize ibyo wifuza ko bikuba ko bize bikubeko.
Murakoze, mugoroba mwiza.
Ugire umunsi mwiza.
Wabanke wambaye ubwiza bw'Imana nziza, umboho hori ngo isose wazutse, wambaye ubwiza bw'Imana nzima, umubisha akorwa n'isoni. Nzajya ngushima nambaye uyu mubiri, wikubita indege indege kukisakawe, Yesu ndakwihaye usumbera umukwe, ubera umugeni ser el curucundo a usted de cumbus y mapache utere mua me koya kwe inembe po Mishema kwibera mugituza chawe Uramumbatije mubika nchapcha kwe Mchiza nduwa we na uwanje Tambo chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisap kimanantisa umboho hori goisote wasu Wambayu kisab kimana nzima Umupisha akorwa
ni Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Tose kandi na Jean-Claude Kumurongo Claude Jean-Claude
Na mahoro
Ego ikaze ku Jugi Amerika no muri Sanga
Ego murakoze cyane katwanze tubashimire kubona muduhaye akanya ko kuvugana namwe
Ego
ama ewe nagomba mere nk'utanga makuru amanike tonere ntega n'icyumviro
nduga ku ijambo
masu na makuru byaho merereye kugira ubundi mu ntara ya Kitoke nuko bakona buteke abantu batse igitero cyaraye kibaye ni commune Buganda cyahita na 205 mu byukuri umuntu aribaza
206
nongeze na batandatu umuntu aribaza yeske ibi bintu bizohagarara ryari bizoherera hehe kugira umuntu aronke ubwisanzure mu gihugu cyacu cy'u Burundi tumbona nuko abantu batekewe nubwo babibaza ati niki niki giye gukurikira niki giye kuba kugira abanyagihugu bakingigwe kama icyumviro nacyo nagira nshikirize nagomba ntera kamo leta yacu y'u Bujumbura n'ukuri yongere kutwugurura amaradiyo nk'ijwi rya Amerika hamwe na BBC kubera iyo maradiyo yadufasha cyane bishoboka ariko kamo numva nagira ntere leta yacu no kubashimira akanya ko kuvugana namwe
murakoze cyane rwose none ga Jean Claude uri ngaho mu Cibitoke na wewe
yego je niho ndi kabisa
mugabo si muri Buganda
ya muri Buganda nahamye mu masaha nyine ya saa sitanu kuva saa yine gushika saa sitanu ho narindi
no kwihangana nta kundi
no kwihangana nyine niko bimeze ariko rwose abareta ko kugerageza kudukingira uko bishoboka kuko marabona yuko ari biteye ubwoba abantu 2056 ni benshi cyane
nibaza yuko akamu kawe kabashikira biciye kuri short waves kuko ku mirongo ya FM mu Burundi ijwi rya Amerika ritacumvikanaho urakoze cyane rwose Jean-Claude
namwe murakoze hama muze muragerageza kuduhamagara muze wamukoze cyane
tuzukora ibishoboka byose tubame hagufi gutyo muze muratubwira amakuru avugwa aho iwanyu
murakoze cyane muze mwiza mugoroba mwiza
murakoze rwose
Me koya kwe inembe po Mishema kwibera mu gituza chawe Uramumbatije mubika nchapcha kwe Mchiza nduwa we na uwanje Tambo chanambiwe kumusta dari korokoro
you kissed up my sister umbo ho hori boys was true when you kissed up my sister umbo pisha akorwa ni story
Njugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twose kandi na irakoze ku murongo wa telefone irakoze nawe wikaze.
Eh na mahoro ku Njugi Amerika.
Turashima tagi hindutse.
Okay, kuba twa trafiki kibazo.
Mhm.
Ya Njugi Amerika itumye kanga za maraka ya cyangwa na weekend bakaza tsabu.
Eh. Nuko ngira ngo warumvise ibyashukije Njugi Amerika. Nibaza ko ikibazo kizotorerwa umuti bitebuke. Urakoze cyane gose.
Ale murakoze.
Ubwire umunsi mwiza. Mhm. Ikiganiro
umubisha akorwa
ikiganiro ni muri isanga ku minsi yose ya gatandatu turabaha kanya ko kudusangiza ibyiyumviro ku bw'ico muvuze mu makuru twabashikirije atandukanye canke mukatubwira namwe bwa ariko araba ahiwanyu hatandukanye muno munsi inkuru batiko baragaruka ko y'umubabaro niyo abantu bagira kuri 2026 ni komune ya Buganda baraye bagandaguwe no murwi witwaje ibigwanisho bubahaje utsa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo indwi barakomeretse bakaba ariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura. Tuzaza kubandanya tubikurikiranira hagufi uko umwanya uzuregera imbere hama tuze turababwira uko bizaba byifashe.
Sema kwibera mu gituza cyawe uramumbatije ubikanza cyawe mukiza nduwawe na chanambiwe kumusa rari korokota wapamke wambayu kisap kimana tisa umboho hori goisote wasu Wambayu kisap kimana tima Umupisha akorwa nistodi Yamushima Yambayu yumubibi Nikuitime Isakawe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga hari udutelefone tutari duke tutari ko turadukundira gucamwo ariko uko biza birakunda turaza kongera kubandanya tugerageza kubahamagara ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mukadusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mwongera mugira n'ico muvuga kuyo tuba twashikirije mu ndwi tuba turi ko turasozera. Tose kandi na Pascal ku murongo wa telefone. Pascal ikaze kuje kuri Amerika.
Murakoze cyane.
Yego, uhereye Pascal.
Ndi mu Rumonde aho bita mu Minago.
Mu Minago.
Yego.
Havugwa makinga aho mu Minago ga Pascal.
Mu Minago havugwa amahoro ari kuretse ko muri na minsi ha madinisi muri kino kiyaya hayonekeza imyuzure myinshi. Mhm. Nayo ikaba yaragiye irahitana imirima itari mike yaregeze kandi no guhitana bitari bike nk'ama nk'isengero yasigutse aho bita mu Kagongo. Aho naho nyine ni impande y'ahantu Minago iwacu. Ariko rero n'inzuzi zaruzuye cyane, zaragiye ziruzura ziratwara imirima ahatari hake nko mu Buyaya, ahantu henshi bagiye barima bagiye byibonekeza yuko abantu benshi bagiye barahomba bivuye kuri iyo myuzure.
Ibyo ni vya vuba canke nivyo ni sivyuvuga Pascal?
Mu bisanzwe ni simavuga yuko ari bya kera, ni by'ubu nyine mu kuko mu mwanya uheze navuye ahantu bita mu kiyaya cya Murenge ahaca uruzi rwitwa Murenge. Amazi ameze nka Tanganyika, ni ikidengeri kininiya kiri ahantu mu bigazi. Rero si bya kera kuko uravye uyu munsi n'amazi ya Tanganyika yari amaze ntayagira, kubera amazi ava mu misozi akishuka mu kiyaga cya Tanganyika yaratumye Tanganyika iduza amavugurugezo yahora igeza ko amazi ku buryo nk'ahantu nko kubi by'uburobyi bahora bakorera ibikorwa bitandukanye hamwe hamwe usanga manadashobora kwashika bibanye n'amazi yatuze cyane ku musozi.
Urakoze cyane rwose Pascal, urakora ayo makuru yose udusangije ngaho mu rumonge.
Murakoze cyane.
Ubandanye ururanirwa yego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga. No musi kwa gatandatu nkuko vyama urubuga bari rwanyu mutubwira makuru avugwa irya nino aho muri mukagico muvuga kwiyo twabashikirije no musi yo benshi bari kwaragaruka ko ni inkuru y'umubabaro umucibitoka aho 126 baraye bagandaguwe n'umurwi witwaje ibirwanisho oba waje uturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagira kuri ndwi barakomerekeye muri ico gitero.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Tose kandi na Ibrahim kumurongo. Ikaze Ibrahim.
Ya ndabara mukije.
Urakomeye.
Ya turashiva turakomeye. Kuko turi mu buhungiro.
Muri amajahe.
Kwa hivyo tumbe ya mwafwa di sidano ikuwa mwini Cape Town.
Cape Town.
Mwaka tukawa tubu tuwa warundi tubu kagurundi.
Abugwa makinga.
Makuru chani chani. Ikibu abugwa kweli tuwa shima kwa tubi wazima. Numu tuli kano urafuma. Hivyo ina au tuwa aje na niye tuwa aje tuturuka. Ya haraga engwe ugaronga no kwishimamwa no kubeshaho umujyango aho mwahunganye paraporo ninge tubona situation ibandanya mu gihugu cyacu cy'amavuko. Ya cyane cyane nk'izo nkuru zarayi twari twumvise zo mu cyito cya Rugombo n'ibindi bindi dufatira hafi siva n'ibiriko byabyo by'ibiriza shingiro. Ya mugabo cyawe numbere yaho ndi yabona yuko meze neza.
Yego.
Ya
urakoze cyane
gose.
Yego.
Ya.
None abarundi ngaho muri benshi ngaho ga abaga Ibrahim ngaho muri Cape Town abarundi n'abanyarwa. Muri benshi.
Turi benshi cyane abarundi n'abanyarwanda buzuye muri za Pretoria, za Jobek, za Deben, tubeshi cyane cyane gose. Ugeza aho nabene gihugu babona kubera ubwishyu bwacu, ugasanga batubona nabi, babona yuko twaje kubatorera ubuzi bwabo, dusigaye dukora ubuzi bwabo. Cyane cyane twe twimishije nk'ibintu by'ibyashara by'amabotike, nibyo bitutunze.
Harigeze kuba havugwa ngaho ikibazo c'abantu bo ngaho muri Afurika y'Epfo badakunda ico kibazo carakemutse.
Nticakemutse mugabo nuko nyene kubwo ntayindi objective dufise ntayindi uri uramenye ngene ngene ubyakora muri butahe nyimuhira kiva na situasiyo iri muhira. Nizo wapa bineza kuwela turi benshi n'abandi baguma bazi.
Yego.
Wakire umwe ejo bundi ukasikira uwundi mwene wanyu umubanyi wawe uramwakira uwo mwakorana ukamwakira ibintu nk'ibyo niko barushiriza no kutwanka kubera abona ko turi benshi.
No kuhakomerera hama ngira ngo ko umwanya uzozura yigera imbere bazoza baratahura yuko umuntu ahava hose arinza ba mu gihugu cawe ari ukumukunda kuko ababaye hamwe ni wanyu.
Nuko nyene kuba nabo nyene barafashije bafashije nabo n'ibihugu bibegereye bo nyene mwa Mozambique, ba Malawi, za Zambia baragifashije.
Urakoze cyane gose.
Murakoze namwe.
Urakoze gose Ibrahim ngaho Cape Town yo muri Afurika y'Epfo.
Amani,
Tose kandi na Shadrake ku murongo wa telefone. Shadrake, ikaze na wewe?
Eh, murakoze cyane.
Murakomeye.
Eh, turaho turashira Imana.
Muherereye?
Turerereye Kigali Kacyiru mu Kabagari.
Havugwa makinga ku Kacyiru.
Ah, Kacyiru ni sawa, nta kibazo, akazuba karava.
Mm.
Eh, tubonye tuva mu kazi.
Mhm. Na makuru dusangiza na yo ugira icuvuze ko cyane.
Makuru dufite hano no kurebye. Ikirere kimeze neza, n'imvura yari imaze iminsi igwa bigateza n'ibibazo, amazu amwe n'amwe agasenyuka.
Mm.
Ariko nabwo mu zindi mpande zerekeranye n'imibereho myiza urebye nta kibazo.
Mm.
Turahumeze neza.
Mm-hmm. Mm. Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Aba nawe murakoze cyane.
Mm-hmm.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma nitisho kwa amani.
Tumetoke mbali, tumepata shida. Sasa wanaishi kusema kweli, tuna nafuu.
Omba wala siasa, msiturudishe kwenye gali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie, ili inchi yetu iwe na amani.
Minota indwi gusa turaza kuba turangije ikiganiro muri sangacu no munsi mu kurindira. Turagerageza amatelefone, turabe ko dushobora kwatora aho muri mudusangiza amakuru mu gico muvuga kuyo twabashikirije no munsi. Iri kiravuga cyane babaje mu gihugu cy'u Burundi, nabagera kuri 226 baraye baguye mu gitero cyakozwe n'abitwaje birwanisho bari baje bava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Indwi barakomerekeye muri ico gitero. Abatari bake bayikora gitero ivyatsi biciye ku buhinga butandukanye, haba kuri za Twitter, Facebook n'ahandi.
Thank you.
ama kila pande ya dunia. Kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba.
Akaririmbo ni nipe nguvu kumuririmbyi w'umurundi Kidumu Jean Pierre Nimbona akarimba babatsaba imana ingufu. Nuko rero twifurize izo nguvu nyene ababuriye ababo muri ico gitero co Uganda, aho ni Uganda muri commune mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Nchuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika mwe ko murumviza ikiganiro muri sanga cuno munsi n'ingaha tugisozereye mwakoze ariko imbere ko duhana agahindukira ndabivutse yuko abagera kuri 26 baraye baguye mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho babaje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Ico gitero cakomerekeyemo abagera kuri indwi. Tuzaza kubandanya dukurikirana ino nkuru hama tugaruke ku makuru yacu y'igihe c'isaha 12 na rijeni na hazu na ndende mesheje muri sanga ino munsi. Tugasaba imbabazi kuri mwebwe mwe mwaturungikiye amatelefone yanyu ntidushobore kuyatora kuko byari bigoye ubuhinga butadukundiye, ariko abo twabanye mwakoze ku byiyumviro byanyu. Innocent Kimenyi niwe yegeranije amajwi yakozere na ingenieur Twemituti. Mugire weekend nziza hama twongeye guhoza imiryango yabuze mu Burundi. I'm going to go to the hospital.